SBS Radio.
Ku bariko baradukurikirana, iyi ni SBS mu Kirundi. SBS mu Kirundi mushobora kuyumviriza muci urubuga ngurukana bumenyi kandika sbs.com/au/gahetamye Kirundi, naho nyene urashobora kudukurikirana ku mbuga zitandukanye canke aho sanzukura podcast zawe kuri Spotify, iTunes n'ahandi hose. Murakoze rero mu kiganiro cacu cuno musi ku murongo wa telefone ndaba kumwe ndi kumwe n'umushitsi ni mukanya muri kiganiro kaze.
sbs.com.au
Kaze kandi ku murongo wa telefone ndi kumwe na Elias Kabura. Kabura rero akaba asanzwe aserukiye abarundi bari muri South Australia, nimwe mu ntara zigize Australia. Akaba asanzwe rero anaserukiye abarundi bashika barenga 700 gato yahisunzwe ibiharuro vya rusansuma vy'umwaka wa 2016. Turi kumwe rero ku murongo wa telefone kugira ngo atuyagire bimwe mu bikorwa bariko barakora kijanye no kwigisha icongereza. Ndaguha ikaze mu kiganiro cacu Kabura Elias.
Murakoze cyane Amedi kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tuba tubatera abiri tubwira n'abarundi batwumviriza ibikorwa tuba turakora hano mu ntara ya Osara y'Ubumano.
Ego Kabura, ndibuka mu kiganiro twavuze kijanye no kuronderera abantu akazi, ariko uno munsi rero kumbure ko batashobye kucumviriza ugiye kuri SBS Kirundi akaburungu.com/gahitamye Kirundi, urashobora kubona ico kiganiro twakoze aho bavuga ngene bashobora kuronderera abantu akazi abantu baba undi bari muri South Australia. Uno musi rero turi ngaha kugira ngo tuyage ibijanye n'icongereza, ingene muri ko murashaka ko abarundi bose baciga. Mbega kubera iki mwahisemo kubigisha icongereza mutashimye kubigisha ikirundi? Ko tuzi ko abantu bari mu mahanga akenshi usanga ikirundi umenga baracibagiye bagashaka kwiginda imizo hanze. Ibyo byavuye kuki?
Umugambi ukwisha abarundi icongereza so umugambi utanguye ubuvuba canke uba wemeje gutangwa n'umugambi watanguye kuva mu 2010, kuko twabonye yuko barundi baje hano muri muri Australia benshi baje bava mu makambi y'impunzi ntibaronse umwanya wo kuja ku mashure, hama abandi ugasanga no mu gihugu c'amavukiro ntibaronse umwanya wo kuja kwiga. Kubera kino gihugu catwakiriye ururimi ruvugwa ruhurirwa ko n'abantu bose ari icongereza, twaba yuko ari ngombwa ko abantu bo kwiga icongereza. Rero dushiraho yo umugambi wo kwigisha abarundi bose icongereza biciye mu mugambi witwa leta witwa Adult Community Education. Bo leta yaratashoboye gutanga uburyo kugira ngo dushobore kwigisha abarundi icongereza, ndetse n'ibijanye n'ubuhinga ngurukana ubuhinga bwo gukoresha ama orodinateri arizo bita inyabwonko mu Kirundi, kugira ngo bamenye ingene bashobora kuba muri kino gihugu, ingene bashobora gukora akazi n'ingene bashobora kwiteza imbere bamaze kumenya ururimi rw'icongereza. Niho uwo mugambi watanguriye.
Murakoze cyane Elias Kabura, nibutse ko bariko baratwumviriza ini SBS mu Kirundi. Ndi kumwe na Kabura Elias, akaba asanzwe aserukira abarundi bari mu ntara ya South Australia. Murantunga, ntabwo ari New South Wales. Rero Kabura Elias, uyu mugambi n'umugambi uzotangura ryari, uzokwitabirwa n'abantu bangana gute?
Nkuko nabivuze, si umugambi mushasha, ni umugambi wari uhasanzwe kuko watangwe kuva mu 2010. Abarundi benshi bari hano mu ntara ya Osara y'Ubumanuko baramaze kugujamo, kandi benshi baraharonkeye ubumenyi butandukanye, ubu benshi barakora ubuzi kubera uwo mugambi. Twifuza ko n'abandi bashasha baje bitabira uwo mugambi kugira ngo tubandanye tubafashe kugira ngo nabo bashobore kumenya icyongereza gikwiye, bashobore gukora ubuzi.
Turiko turegereza rero gusozera kino kiganiro cacu. Muri iyo migambi yose mufise ikirundi hoho cyo bagifise muwamugifise mu migambi?
Ikirundi turagifise mu migambi kwigisha abana bato bato na neno mikangara ikurenga ko ikirundi kirabagora. Uwo mugambi turamaze kuvuganira ko n'abantu batari bake ubu twari mu ntumbero y'ukurondera ikibanza no kurondera abigisha bashobora kwigisha abana bacu haya ku minsi ya gatandatu canke ku inyuma y'amasaha y'ishure, uwo mugambi urahari kandi turizera yo kongera ku mwaka uza ushobora gutangura nawo nyene.
Tugarutse ku mugambi w'icongereza, batubwiye ko ari umugambi umaze igihe kitari gito. Uwo mugambi umaze kuramura abanyeshuri bangana gute?
Nyene nta biharuro mfise, ariko ku vyo nkekeranya ntabuze abanyeshuri barenga nk'ijana bamaze kuramurwa kuva muri uwo mugambi.
Ego Elias, ku bariko baratumviriza, kimwe kumbure gikunze kugorana kugira ngo abantu bige indimi ni kenshi yuko usanga bakunze gukurikirana ibintu biri mu ndimi zoroshe bakurikirana kandi batahura. Ivyo birumvikana kubazanira urundi rurimi, rero hari igihe usanga abantu umenga ni nkaho biriko birabanyiganza bibakura mu kibanza bari basanzwe bamenyereye. Niza inkingi muzoshira imbere kugira ngo abantu bijukire uwo mugambi?
Ikintu cya mbere dushyira imbere ni uko abantu bamenya kuvuga, umuntu akamenya kwivugira agiye kwa muganga cyangwa ariko arondera izindi mfashanyo zose, kuko abantu benshi ntibagomba yuko abantu bamenyera amabanga yabo. Ariko umuntu cyo turamuhimiriza ati niyo bamenya ururimi uzoshobora kuvugana na muganga, uzoshobora kuvugana n'ubundi muntu uwo ari we wese, umuhinga uwo ari we wese, mu gihe uriko ararondera imfashanyo atawundi muntu abanze kumenya ivyo muriko muragana. Kuko rimwe na rimwe usanga bafise amakenga kubasobanuze ko abasobanuzi baba bamenera amabanga, ariko kugira ngo bashobore kumenya amabanga yabo n'abahinga baba bavuganye biraborohe kuba bazi ururimi. Nicyo gituma tubahimiriza kugira ngo umuntu wese amenye ururimi bitamanze kugira gute kugorana. Hama kandi no kujya kurondera akazi biborohere kujya kwisabira akazi, kuvugana n'umukoresha atabanje kugira gute kurondera undi muntu amuvugira. Ivyo nivyo dushira imbere cyane kugira ngo abantu bitabire umugambi.
Elias Kabura, ndagushimiye cyane ku kanya mwatanze hano kuri SBS kugira ngo mushobore kutuganiriza no kutubwira imwe mu migambi mufise.
Murakoze cyane Amedi, turiteguye kandi iyo mwadutumira ko tuzosubira kuganira, kandi murakoze cyane.
Murakoze namwe. Uyu yari Elias Kabura, asanzwe serukira Abarundi hariya muri South Australia, akaba aserukira Abarundi bagera kuri 107, ariko ivyo akaba ari ibiharuro vyo mu 2016. Rero muri uno mwaka hari ibindi biharuro bizokogwa canke hari irindi rusansuma izokogwa gutyo igatanga ibiharuro bigezweho. Yari SBS mu Kirundi. Nitwa Jean Paul Amede. Ukabashimye kino kiganiro uragisanga ku mbuga zacu zitandukanye, yaba kuri podcast atandukanye canke kuri Spotify podcast n'ahandi hose Google ugiyeho ukandika SBS Kirundi, naho nyene uradusangayo. Naho butaha, bye.
Woba uri mushasha muri Australia? Rondera makuru menshi yo gufasha ubikishije kuri sbs.com/au/kirundi.